Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tuti zacu mwabonye bucya ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikigo Maison Shalom gikora ku bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka 30 kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha.
N'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku Barabu, ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bayise Maison Shalom.
Uwo ni Magi Barankitse washinze ikigo Maison Shalom. Indege z'intambara za Israeli ejo zagabye ibitero by'amabombe mu nkambi irimo impunzi nyinshi cyane mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza. Perezida wa Amerika Joe Biden yagaragaje ko hatewe impungenge n'uburyo abasivili b'abanyepalestina barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranije Israeli n'umutwe wa Hamas. Izo ni ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indege z'intambara za Israeli ku munsi wa kane zagabye ibitero by'amabombe mu nkambi irimo impunzi nyinshi cyane mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza. Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru.
Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP ryatangaje ko ivyo bitero mu gisagara ca Khan Yunis vyahitanye abantu batari munsi ya 15 abandi batari bake barakomereka. Ryavuze ko ari bimwe mu bitero vy'indege z'ingwano Israel iherutse gukora mu bice birimwo abanyagihugu benshi mu ntara ya Gaza vyahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, benshi muri bo n'abapfasoni n'abana. Ingwano hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas yinjiye ku munsi ugira wa 20 kuri uyu wa kane. Yatanguye igihe abagwanyi b'umugwi wa Hamas mu ntara ya Gaza bakora ibitero vyihaye inkumbi muri Israel ku itariki kindi y'ukwezi kw'icumi. Bishe abantu baharugwa mu bihumbi, banyuruza abagabo, abapfasoni n'abana, harimwo n'abageze mu zabukuru n'abafise ubumuga. Israel yaciye ikora ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya Gaza yongera irabuza ibifungurwa, ibitoro n'izindi fashanyo kwinjira muri iyo ntara mu ntumbero yo gusubiriza mu nkoko ibitero vy'umugwi Hamas. Ingwano iriko iraba muri iki gihe hagati ya Israel na Hamas niyo iriko yihingumbi kurusha igihe cose habaye ingwano hagati y'izo mpande zibiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umugwi w'iterabwoba.
Tukiri ku makuru y'intambara ya Israel na Hamas, igisirikare cya Israel cyavuze ko kuri uyu wa kane cyakoze operasiyo zo ku butaka mu ntara ya Gaza. Hashize ibyumweru hafi bitatu ingabo za Israel zigaba ibitero by'indege byibasiye abarwanyi mu mutwe wa Hamas. Ingabo za Israel IDF zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba, ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri. Izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira. Abayobozi ba Israel barahiriye gukora ku buryo Hamas itazashobora kongera kugaba ibitero bihunga abanyisiraeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10 cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu 1,400. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagize ati:
"Nitwinjira muri Gaza mu rugamba rukomeje, abicanyi bazishyura ibingana n'ibyo bakoze. Abakoze amarorerwa ba Hamas na ISIS. Nongeye guhamagarira abatuye muri Gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya Gaza."
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure, icyifuzo kimaze igihe kirekire cy'Amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga, leta y'Abanyayisiraeli n'iy'Abanyepalestina. Biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Perezidansi ya Amerika ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Australia yavuze ko uko Abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa. Abanyisiraeli n'Abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu. Yagize ati:
"Israel has the right and I would add responsibility.
Isiraeli ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo. Kandi tuzakora ku buryo Isiraeli ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba. Ibyo ndabyijeje. Tugomba kandi kwibuka ko Hamas idahagarariye. Reka nongere mbivuge. Hamas ntihagarariye abenshi mu baturage ba Palestina mu ntara ya Gaza cyangwa ahandi. Hamas yihishe inyuma y'abasivili b'abanyepalestine kandi biragayitse. Ntabwo bitangaje, ni ubugwari."
Biden yanumvikanishije impungenge ku mutekano w'abantu barenga 200 bagizwe ingwate. Bamwe muri bo bikekwa ko ari Abanyamerika bafashwe na Hamas mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 10. Hamas yarekuye bane mu bo yari yagize ingwate muri iyi minsi ishize, umunyamerika kazi n'umukobwa we hamwe n'abandi bagore babiri bakuze b'abanyayisraeli. Cyakora Departement ya Leta ya Amerika mu itangazo yaburiye ko gutuma abandi barekurwa bitazoroha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. I Londres mu Bwongereza, umugore yahamijwe icyaha cyo gufasha mu gikorwa kizwi nka female genital mutilation FGM mu magambo ahinnye cyo gukata imwe mu myanya ndangagitsina y'umwana w'umukobwa byabereye muri Kenya. Service y'ubushinjacyaha CPS yavuze ko polisi yatangiye iperereza nyuma y'uko uwakorewe icyaha yabwiye mwarimu we mu mwaka wa 2018 ko yakaswe imwe mu myanya ndangagitsina mu gihugu cyo muri Afrika mu myaka yashize ubwo yari umukobwa muto. Abakoze iperereza basanze Amina Nuru w'imyaka 39 y'amavuko ariwe wajyanye uyu mwana w'umukobwa muri Kenya, aho umunyakenya kazi yamukasiye myanya. Ahatwe ibibazo na polisi, Nuru yavuze ko yumvaga ko uwakorewe icyaha bitagaragaraga ko ababara. Nyamara abashinjacyaha bavuze ko inzobere mu buvuzi basanze uwo mwana w'umukobwa yarababaye bikomeye biturutse ku gukatwa bishobora kuba byaramuviriyemo kuva amaraso n'umubabaro urenze kamere. Umushinjacyaha Patricia Stobino yagize ati: gukata abagore imyanya ndangagitsina ni icyaha cy'indengakamere gishobora kugira ingaruka ku mubiri no mu mutwe w'ubikorewe kandi bimara ubuzima bwose. Yakomeje agira ati: uwakorewe icyaha muri urubanza yari umwana muto icyo gihe, nta bushobozi yari afite bwo kwanga uwo mugenzo kandi nta gushidikanya ko yababaye bitagira urugero. Ushinjwa Nuru wavukiye muri Somalia yakatiwe n'inteko ya rubanda mu rukiko rw'i Londres kuba yarafashije umuntu utari umwongereza gukata imyanya ndangagitsina y'umuturage w'Ubwongereza. Azakatirwa n'urukiko mu matariki ari imbere. Urukiko rw'ikirenga rwa Nigeria kuri uyu wa kane rwavuze ko Perezida Bola Tinubu yatsinze itora. Umwanzuro w'urukiko uhagaritse ikirego cyari cyatanzwe nabo bari bahanganye babiri baje mu ba mbere basobanuraga ko insinzi ye yugarijwe n'ibindi bitagenze neza. Iki cyemezo kizaha Tinubu inshingano zisobanutse zo kuyobora Nigeria ihanganye n'ibibazo bitandukanye harimo ibiciro byazamutse, ibura ry'amadovize n'ifaranga ry'igihugu Naira ryatakaje agaciro, umutekano mu cyahantu henshi n'ubujura bwa peteroli. Urubanza rwaciwe n'abacamanza barindwi b'urukiko rw'ikirenga. Ni umwanzuro udakuka uje ukurikira ibyagiye biboneka mu matora ya perezida yagiye atangwaho ibirego mu rukiko. Nta n'umwe mu bagerageje guhindura amajwi biciye mu nkiko wagize icyo ageraho. Atiku Abubakar w'ishyaka People's Democratic Party na Peter Obi wa Labour Party baje ku mwanya wa kabiri n'uwa gatatu. Gusa banza amajwi yavuye mu ibarura basaba ko insinzi ya Tinubu igirwe imfabusa. Ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed kuri uyu wa kane yatangaje ko nta mugambi igihugu cye gifite wo gutera ikindi gihugu kandi ko kitazigera giharanira inyungu zacyo binyuze mu mirwano. Ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Abiy Ahmed yabitangaje iminsi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije ryatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifite uburenganzira ku kiyaga gitukura. Mu ijambo yashikirije ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, Abiy Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitanye isano n'ikiyaga gitukura. Yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afrika azofatira ku byereke gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi. Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika. Gifise abantu imiliyoni 120, kikaba kidashika ku kiyaga gitukura, imwe mu nzira zikomeye cyane mu byerekeye ubudandaje ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanyi bya Eritrea na Djibouti. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko atifuza kwivanga mu bibazo by'ibindi bihugu kandi ashaka ko ivyo asaba ko igihugu ciwe cogira ikivuko ku kiyaga gitukura cyoba mu mahoro. Yamari jambo Abiy yashikirije imbere yaho ryateye impungenge bamwe mu bitegereza ibintu cyane cyane mu gihe bisa n'uko hari cyuka kibi hagati y'igihugu ciwe na Eritrea.
Mukomeje kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Yo ramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radio.vw.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mukanya n'amakuru y'ibiga bigari bya Afrika. Duhere mu Burundi, intumwa y'ONU mu Burundi avuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa bayikurikirana ku ruhande rwa leta. Abdou Dieng yemeza ko mu gihe ikibazo cy'imishahara y'intica ntikize kizaba kitarabonerwa umuti bizaguma gutyo. Ni inkuru ya Eroge Wirikaneza.
Abdu Jenge umuhuza bikorwa w'ibisata byose by'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha Burundi n'atabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro
Nous n'avons pas pu exécuter ce projet parce que on n'a pas les capacités. Moi, j'ai posé la question. Banashoboye akazi cyane bwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi mbega ni igiki gituma abarundi bagenda umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu yego medata wanje tuzobikora ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti bazoca baduca mu myanya y'intoki
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni kibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko ari abahinga babunyoye yabivuze kuri uwa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikanganji w'ibiga gaca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze
hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye je bundi mu bintu bijyanye na budget programme 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetence bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget programme kugira ngo bishobore gukorwa ariko bari mparugwa umuntu w'agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri ma sekitoriye yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose
ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika SNAPS y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka
ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009 bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaje gukora muri amashirahamwe mva makungu bita ONG abandi nabo bakaje mu bitaro by'abikorera utwabo ivyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba
Diye natwalisa tavyawo ni byose mu Burundi yavuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha akibutsa ko Burundi bufise abavuka igihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu
Icyo ni kibazo nkora mutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa ni muri Afrika nzima n'ubugesera tubwizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko nta uzo mushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene jewe nkorera ONU hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo mbega ubwenge bazi barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha ni ikibazo turiko turavugana na leta ariko kandi nizo tubwira ahigwaje
kuvyereka abaganga umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijyanye n'akazi harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'Uburundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisa cy'amagara y'abantu abaganga barenga amajana abiri nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014 Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
ikigo Maison Shalom gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizije imyaka 30 kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha abanyuze muri iki kigo kuva mu mwaka 1993 baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga byinshi kuri uwo muryango w'abarezi. Inkuru ya Thierry Vendashimiye ikigari mu Rwanda.
Imyaka 30 irarumanye ikigomezo Sharomu gitanguye kwakira bakigana kuva mu kwezi kwa 10 kwigenekerezo rya 2024 umwaka w'1993 ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchiorre Ndadaye. Umufasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye Marguerite Barankitse. Ikiganiro cihariye yahaye Ijwi rya Amerika havuga ko Mezo Sharomu yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza.
Abantu ntibahora babitegera cyane cyane igituma nagize Mezo Sharomu. Ni ukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira icyo kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanga urwango. N'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku Barabu ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise Mezo Sharomu.
Uwo mukenyezi Barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari rero ry'imfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro.
Abariko baranyumviriza ndababwire ko Mezo Sharomu itigeze iba irerero ry'imfubyi kuko benshi kubera bumva maison biyumvira ngo n'inzu ikoranirizwamo abantu. Oya, nashitse ndababwira mwebwe muzoba ko kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na bamwe mu Barundi batanguranye na Mezo Sharomu mu ntara ya Ruyigi mu Burundi mu mwaka w'1993 bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe. Rizet Irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana 25 batanguranye n'ikigo Mezo Sharomu. Yashize muri ico kigo afise imyaka 4 kuri ubu akaba ba mu gihugu c'Ububirigi. Avuga ko baronkeje indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe.
Umwe mu bana barezwe na Mezo Sharomu cyambe nishimira kuri Mezo Sharomu l'esprit de se réinventer no kuvuga kuva muri convention zisanzwe za ce une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango wiwawe ukoresheje urukundo. Urukundo twaronse ingene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise no kwizera byose birashoboka.
Rizet Irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze gihe
ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nafise imyaka 4 muri umunangera afise imyaka 2 ubonye nese ntitwari tuzi ibyatubaye ko twagiye kumenya ibyatubaye ko haciye imyaka shiki 3 cyangwa 5 mugabo yuko ari Imana yadukingiga kiduha umuntu ubonye
mugenzi we Emery Imana nawe yarezwe na Mezo Sharomu ubakaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo Mezo Sharomu gikorera mu Rwanda. Avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigi ishwa umunsi ku munsi. Avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi.
Icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yavyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yavyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitsa amatwi abana mazuru abandi minwa abandi batagira amaboko batagira cepfo cya ruguru atazi yuvuye atazi icuri cyo atana hamwe muzinanya atazi nani nabe wanyu araturera ubwo urukundo ataco rufatiye ko ubwo urukundo ataco rupfana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa Mezo Sharomu.
Kubijanye nabibaza igituma Mezo Sharomu ikorera mu Rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umufasoni Marguerite Barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike. Ikindi Ijwi rya Amerika ryamubajije ni kijanye no gusubira i Burundi muri ibyo bikorwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha. Barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa byiwe by'urukundo.
Igisabisho canje ca mbere nico gusambira u Burundi bwanyibarutse kuko n'umuvyeyi wanje ni kuvuga ndabakunda murahonda bakuntira muri ngene ndabibabwira jewe no girimana nkata no gen ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe
ijambo rirango uwo munsi wo guhimbaza imyaka 30 Mezo Shalom imaze Marguerite yabwiye abarundi bose na cane cane ku rukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabizo kwigera itsinda ikigo Mezo Shalom kuva mu mwaka w'2015 kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'intureka zabaye mu Burundi benshi bagahunga igihugu Mezo Shalom kabiri kihimbariza iyo myaka 30 mu gihugu cy'u Rwanda ahiri kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo ubuyobozi bwa Mezo Shalom bwatumenyesheje ko abantu barenga 50,000 bamaze guca mu minwe z'ico kigo gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura neza nibiki gitigira rukuri Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
tuve ku mugabane wa Afrika tuze ku mugabane wa Amerika mu buryo bugaragara nta guhindura imvugo nta guca ku ruhande perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ku wa gatatu yagaragaje ko atewe impungenge n'uburyo abasivili b'abanyepalestina barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranije Israeli n'umutwe wa Hamas perezida Biden ibiye bigarutseho mu kiganiro n'abanyamakuru yarahuriyemo na ministri w'intebe wa Australia Anthony Albanese wari wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Temistokre Mutijima abageze ku inkuru.
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko akomeje guhangayikishwa n'ibitero byabo yise abaheza nguni babimukira bagaba ku banyapalestina mu karere ka Cisjordania ibitero yasanishije no gusuka lisansi mu muriro. Agaruka ku masezerano yo mu 1993 hagati ya Israeli na Palestina, Perezida Biden yagize ati aya yari amasezerano. Amasezerano yagezweho kandi barimo gutera abanyapalestina ahantu bakwiriye kuba bigomba guhagarara. Bagomba kubiryozwa nkuko byatangajwe na ministeri y'ubuzima ya Palestina abanyapalestina barenga 100 barishwe mu karere ka Cisjordania mu bitero byo kwihorera ibyi ministeri ivuga ko byakozwe n'abimukira b'abanyayisiraheli ndetse n'igisirikare cyayo kuva Hamas igabye igitero kuri Israheli ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 10 ni igitero abategetsi ba Israheli batangaje ko cyahitanye abantu 1400 abandi 200 bagatwarwa bunyago Perezida Biden ntigeze akomoza ku ruhare rw'igisirikare cya Israheli mu rugombo rwo muri Cisjordania nyuma y'ibitero bya Hamas. Minisitiri w'umutekano wa Israheli Itamar Ben-Gvir, umwimukira w'umuheza nguni uzwiho mu mateka gukoresha imvugo zihamagarira urwango ku Barabu, yatanze intwaro kubimukira b'abanyayisiraheli muri Cisjordania barimo benshi bari basanganywe intwaro zikomeye. Umutwe wa Hamas ugenzura umuhora wa Gaza mu mpamvu watanze zawuteye kugaba ibitero ku basivili n'abasirikare ba Israheli harimo n'imyaka myinshi Israheli maze yarigaruriye akarere ka Cisjordania. Ministeri y'ubuzima igenzurwa na Hamas yatangaje ko ibitero byo kwihorera bya Israheli bimaze guhitana abantu barenga 500,000 muri Gaza no kuvana mu byaba barenga miliyoni bahunze bubahiriza amategeko Israheli yatanze yo kuva muri ako karere. Perezida Biden yagaragaje gushidikanya kuri iyi mibare y'abapfuye, ashidikanya ko abanyapalestina baba bavugisha ukuri. Umutegetsi mukuru mu biro bye yasobanuriye ijwi rya Amerika ko perezida ashidikanya ku mibare itangazwa na Hamas bijyanye n'ubushobozi buke bw'impande zindi zo hanze y'iki kibazo bwo kubazagenzura ibivugwa. Hakiyongeraho n'amateka iyo ministeri ifite yo guhanika imibare y'abapfuye. Robert Marco uyobora ishami rishinzwe ibibazo bya guverinoma mu nama ishinzwe umubano wa Amerika na Isilamu yibajije ku gushidikanya kwa perezida Biden. Aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati ese byajyaga gutuma perezida yumva amerewe neza kuruta iyaba ari abana 1,000 gusa bapfuye. Nubwo biri uko ariko amagambo perezida Biden yatangaje niyo ya mbere agaragaza impuhwe ku banyapalestina mu buryo bwagutse kuva intambara yatangira. Yasobanuye icyerekezo cya nyuma y'intambara aho Hamas umutwe leta ya Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu 1997 izasenywa ndetse akarere kakajya mu nzira y'igisubizo hagati ya leta zombi. Yashimangiye ko bikenewe ko Israheli n'abaturanyi bayo b'ibihugu by'Abarabu bumvikana mu nzira za diplomasi batirengagije n'ibisabwa na Palestina. Aha kandi yavuze ko intambwe yari imaze kugerwaho mu kwinjiza Israheli muri gahunda z'akarere ariyo yateye Hamas kugaba igitero. Ijambo ryo kuri uyu wa gatatu riragaragaza impinduka mu mvugo kuri bwana Biden. Hashize iminsi mike umutwe wa Hamas ugabye ibitero mu ijambo rikomeye ryuje amarangamutima ryamaganuye umutwe nk'ikibi kiruta ibindi. Perezida Biden ntiyigeze avuga ku banyapalestina bapfuye nubwo ababarirwa mu 100 bari bamaze kugwa mu bitero by'indege za Israheli kuri Gaza. mu ijambo yavuze akiva mu ruzinduko rugufi rwo mu gihe cy'intambara yagiriye Tel Aviv ku itariki ya 20 asaba inkunga yo gushyigikira Israel na Ukraine. Perezida Biden yavuze ko yashenguwe no gutakaza ubuzima kubabaje kw'abanyapalestina. Muri iyo nteruro ni naho yashyigikiye ibyatangazwaga na Israel ko atariyo yagize uruhare ku gitero cy'igisasu cyahitanye abasivili ku bitaro byo muri Gaza. Abategetsi ba Amerika banzuye ko Israel itagomba kugerekwaho iby'icyo gisasu cyarashwe ku bitaro. Mu gihe ibitero byo kwihimura bya Israel bikomeza ndetse birimo kugira ingaruka nyinshi ku basivili benshi muri Gaza, hakaba hari n'impungenge ko intambara yavaho itandukira uburasirazuba bwo hagati bwose. Hari ababona impinduka mu buryo Biden afatamo iki kibazo. Abo barimo James Zogby, umuyobozi w'ikigo Arab American Institute. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika ko imvugo ya perezida iyi ntambara igitangira yari bogamiye ku ruhande rumwe nta guca ku ruhande, ku buryo ubutegetsi bwe butihaye umwanya wo kubisohokamo mu gihe byaba ngombwa. Icyakora uyagasanga iyi mvugo ubwayo idahagije ku buryo hari impinduka mu kugaragaza impande zombi mu buryo bungana, ahubwo Isiraheli gifite uburenganzira busesuye.
Turacyari naha muri Amerika, igikorwa cyo guhiga umuntu witwaje imbunda wishe abantu batari munsi ya 18 ku munsi wa gatatu muri leta ya Maine mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirakomeje. Uretse abapfuye, abandi 13 barakomeretse. Icyo gitero cyabereye mu mujyi wa Livingston. Fidel Niyongabo arakomeza.
Igipolisi cyatangaje ko cyasohoye umutahe wo guhagarika Robert Card afite imyaka 40 ku byaha 8 yagirizwa vy'ubwicanyi. Igipolisi kivuga ko yitwaje inko ikomeye kandi ashobora kugeramira abanyagihugu. Abajejwe umutekano batangaje ko yari asanzwe afise uburenganzira bwo kwigisha abantu kurasa n'inkoho kandi ko yari mu basirikare bashobora gutumwa ko igihe cyose igihugu kibakeneye. Igipolisi cyasavye abanyagihugu kuguma mu bibanza barimwo no mu mazu yabo, cyabasavye kandi guha makuru abategetsi mu gihe cyose babonye ibintu bidatumbereye. Lewiston ni gisagara kigira kabiri mu bunini muri leta ya Maine, kiri hafi y'ibirometero 36 mu buraruko bw'umugwa mukuru wa leta ya Maine, Portland. Ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatatu muri Maine nibwo bwicanyi bwihaye inkumbi bikomeye cyane kuva ubwabereye ku ishure ryo mu gisagara cya Uvalde muri leta ya Texas mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2023. Abantu 21 barishwe muri icyo gihe, harimwo abana 19.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Bashimiye cyane mwese ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Tahantu washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro iwanyu no mu banyu, mugire ibihe byiza.
Yo, gihugu cyera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu